Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Aloys Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikro muri aya makuru. Akanama kajejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU karafashe icyemezo cyo ku munsi wa gatanu cyo kurungika mu Burundi abapolisi mpuzamakungu 228 bazoja gukurikirana ibijyanye n'agateka ka muntu no gufasha kugira ibiganiro bihuza Abarundi bigende neza. Iyo nama imenyesha ko yizigiye kwa abapolisi bazogira akamaro mu gufasha kugira habe icyuka cyiza hagati y'abaganira kugira igihugu kive mu ruhagarara rufatiye kurya neza politike. Ambasaderi aserukira Amerika muri ONU Samantha Power amisha kwa abo bapolisi batazoba barungitswe gucungera umutekano w'abanyagihugu. Mu ntango z'uku kwezi kw'indwi, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yari yarungikiye urwete ONU rumenyesha ko leta y'u Burundi itazokwakira abapolisi barenga 50. Ako kanama kajejwe umutekano kamenyesheje ko kiteguye gufatira kandi ibihano abo bose bageramiye umugambi w'amahoro n'abakora ubwicanyi, kandi basaba leta y'u Burundi kurekura imfungwa za politike no kugurura ibimenyeshamakuru nk'uko yari yavyemeye mu kwezi kwa kabiri guheze. Muri Kenya, leta ya Kenya yaransi gukurikiza akamo yatewe n'amasendika y'abigisha ayisaba kugara amashuri yisumbuye. Ni mu gihe havugwa amashuri atari make yisumbuye yaturiwe muri ico gihugu ca Kenya. Amakuru ataramenyekana avuga ko abaturira ayo mashuri babikora kugira barwanye ingingo leta yafashe yo gukinga kugira ibibazo vya leta. Ikibazo ca leta murambabari yaco mu kwezi kwa cumi nticibwe n'abanyeshuri nk'uko vyabaye mu mwaka uheze. Amashuri yisumbuye arenga 120 niyo avugwa ko amaze guturirwa muri ico gihugu ca Kenya n'abantu bataramenyekana kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu. Nta n'umwe arahasiga ubuzima, ariko bamwe mu banyeshuri barakomeretse mu gihe bariko bagerageza kurokora utwabo mu gihe ayo mashuri yariko arasha. Mukuru arongoye sendika y'abigisha Omboko Milemba yasavye leta kuba irugaya amashuri yose mu gihugu ivy'agateganyo, ariko leta yo yahisemwo ko amashuri yobandanya akora. Igisirikare ca Nigeria kirwanira ku butaka bafatanije n'abarwanira mu kirere no mu mazi baragavye ibitero bikomeye ku mihari y'abarwanyi iri ku murwa mukuru Lagos no muri leta ya Ogun. Ibyo bitero byahitanye abarwanyi bashika 114, abandi batari bake barakomereka. Abo barwanyi bari bamaze amezi bagaba ibitero ku miringoti y'ibitoro kandi bari bagabishije ko bazobandanya ibindi bitero kugira basinzikaze ico gisata c'ibitoro. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, Brigadier General Rabe Abubakar ajeje kumenyesha makuru mu gisirikare ca Nigeria yameje ko n'ibindi bitero bigiye gukurikira kuri iyo mirwi kugira bahashe ubutakigaruka iyo mihari y'abarwanyi. Ibyo bitero byakozwe inyuma yaho abanyagihugu bibiye akabanga abasirikare ba Nigeria kwa abo barwanyi binyegeza iragose naho muri ako gace ka Ogun, akaba ari nabo bava ari naho bava murambabarira baja kugaba ibitero mu ntara ya Delta ya Nigeri ku mahunguriro y'ibitoro. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe nabo bafashanya mu kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu muri Siriya baragavye ibitero mu gisigara cya Mambije murambabarira kiri hafi y'igisagara cya Aleppo ejo ku munsi wa gatanu. Indongozi za gisirikare cha Amerika muri Iraq zimenyesha ko ivyo bitero byasambuye birindiro 17 byabo barwanyi hamwe n'ibikoresho byabo birimo n'imiduga ibiri bakoresha mu kugaba ibitero. Hagataho abasirikare ba Amerika barerwa ku ncuro igira gatatu ko muri ivyo bitero byo muri ico gisagara cha Manbij indege zabo zishe abasivile. Muvugizi w'ushiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika Peter Cook amesha ko hakiri kare kugira bashobore kugira ico babivuze ko amashirahamwe aharanira agateka ka muntu amesha ko abasivile 25 basize ubuzima mu bitero by'indege za Amerika ku munsi wa kane. Ivyo birego bije bikurikira ibindi birego nk'ivyo byabaye imbere yaho bavuga ko bakiriko baratohoza. Umuryango mpuzamakungu utabara imbabare kwa Ruje uragabisha ko abantu barenga umuriyoni muri Iraq bashobora guteshwa izabo mu ndwi canke mu mezi ari imbere kubwo intambara ziriko zirabera muri ico gihugu.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Akazi kumurengera kubaganga gatuma amagara y'abitura adakurikiranwa neza, aha kovuga nko kutumviriza neza ingorane zabaje kwivuza hamwe no kudatanga imiti ijanye n'ingwara yivuje bivuye kukwihenda nkuko byashizwa habona mu 2005 n'urunani rw'amazu rwitaho iby'ubuvuzi bwo mu Bufaransa. Itunganyo ry'ubuzima gibitaro zegukira leta birahungabana bivuye ku mwanya muto urangwa mu baganga n'abavuzi. Imvo ni yuko bashira imbere kuvura mu bitaro cyangwa amavuriro yabigenga bivanye na gahembo kanini baharonkera nkuko vyashizwa habona n'ikigo Health Institute Chikigari mu gihugu cy'u Rwanda mu 2007. Byongeye akazi kenshi ku baganga n'abavuzi gatuma badakorana umwete ukwiye n'ahindembe zibari nyinshi zabituye. Ikimenyamenya nuko bishika imyidogo ikaduka ifatiye kuko zitakigwa mu buryo bwihuta nuko OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi ribivuga. Ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi yemeza ko abaganga b'abahinga badakwiye kwakira abagwayi barenga 15 ku munsi. Ku ruhande rw'abaganga batari bakaruhariwe ntibakwiye kurenza 25 ku munsi. Ivyo byofasha ko umuganga aronka akaryo ko kuruhuka hamwe no kugira ubushakashatsi mu by'ubuvuzi ku ngwara zigenda ziraduka mu bantu nk'uko OMS iribandanya ribihanura. Mu bihugu biri mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara ari naho Burundi buherereye, ubukere bw'abaganga butuma bamana intege nke kuko bakira abantu barenze. Aho ni mu gihe usanga umuganga yakira abantu barenga 50 ku munsi tudashizemo abaja kuvurira mu bitaro vyigenga nkuko UNICEF ishami rya ONU gitaho ineze bibondo ku isi byabishize habona mu 2010. Ivyo birashobora kuba intandaro yigurira na gimpfu mu bitaro canke mavuriro nkuko UNICEF ribandanya ribimenyesha. Nkuko muvyumva mu kiganiro Kira cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera mu buvuzi. Irije mwumva ni jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika rutubwira ingene igisata c'ubuvuzi co tunganywa kugira abagwayi bavugwe ruganira na mugenzanje Haisal Liliane inamahoro
nuko wazindutse bagahera ku nimero ya mbere mpaka ku wanyuma naho mu mamusumba sumbana ukuntu mwamubayeho aho byo tunezera gose
aho bubwishi bw'abaganga kuko iyo bamaze kuba bakeya abagwayi bakaba benshi bituma yuko umuntu ashobora gupfa mu mwanya kugira abuze abaganga bamubahaye
leta yogwiza amashure menshi y'ubuvuzi kandi kongera igatanga ubuzi
bakazana n'imiti ikwiye kazi kagende neza
boraba rero abahinga babizi bagakorana n'agereje yamwe OMS
abaganga bakwitaho batarabye ufumbatisha nuko yo kwitaho neza umugwayi wari we wese akabikorana urukundo kugira imana muhayo ngabirano kubikora
bakagira urunani rwo kugira ngo bakore ari beshi ntakore ari umwe
umuntu ari karakora kana telefone ntibijanye
rimwe na rimwe abaganga barafata imiti ibagabaniriza uburuhe ubashikira kubera akazi kumurengera mu gihugu cha Slovenia ibice 25 by'abaganga bafata imiti mitisiline ibafasha kugabanya uburuhe bwo mu mutwe iyo nayo igashobora kubatera ingaruka zo mu bwonko mu gihe bayifata imisi yose nkuko amakuru dukura mu kinyamakuru cyo muri ico gihugu The Journal of Hospital Infection kibivuga amatohoza yakozwe mu 2005 mu gihugu cha Canada yarerekanye ko ukurengerwa n'akazi kw'abaganga kwateye ingaruka zitari nke mu gukurikirana abavyeyi bibungenze bakeneye kubagwa ivyo rero bikaba byatumye abantu bababa ibice 43 kwijana baticizere muri ico gihe ku buvuzi bwaho nkuko inkuru dukura muri ico gihugu cha Canada zivyemeza Haisal Liliane inamahoro adushikiriza itohoza yatugiriye mu gisagara cha Bujumbura kubijanye n'akazi kumurengera ku buvuzi
Iyi ni imyidogo yabo twasanze batonze ku muganga akurikirana indwara z'abana ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Iyo myidogo ikabifatiye ko hari abashaka guca imbere y'abandi badakurikije urutonde rw'ingene bashitse.
Bagomba kuvuga ngo nibo baramukiwe. Uyu namutanze nyene amasahana bahenga hanye simaki.
Abo twahasanze bamenyesha ko aho barihira amahera kugira bashobore kubonana na muganga babajuragiza bigatuma abagwayi baremba kuruta. Ivyo vyunyugwa nuko abantu benshi usanga barundana ku muganga umwe bivanye nuko aba yaramubwiwe neza n'abagenzi we umukenyezi twasanze kwivuriro rimwe ry'abikorera utwabo amenyesha ko yashimye kuza kwivuriza ngaho kubera hasanga umuganga asanzwe amukurikirana iyo yibungenze kubwiwe naho hoba hari abamutonze imbere benshi ararindira gushika abonane na muganga ivyo bimwereka ko umuganga abayizewe cyane n'abagwayi ariko rero ubwinshi buratuma batakigwa neza nkuko binegugwa n'uyu mukenyezi
twarambiwe nyene inzara yatwiciye hano bwa turarindenge turashikira ko tuba tujya kurondera umuganga turarindira twihanganye
ubukene bw'abaganga b'abahinga ni mvonya mukuri tuma hibonekeza imirongo miremire y'abagwayi barindiriye kuronka umuganga abamenyereye kwivuriza ku bitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore batanga akarorero ko hari umuganga umwe yanonosoye ingwara z'abakenyezi ku bitaro by'abasirikare kare mu Kamenge hari abahinga batarenga babiri banonoso ibijanye n'izo ngwara ukutakigwa neza iyo bagiye kwivuza mu bitaro bya leta eka mbere rimwe na rimwe bigashika ntibanakigwe ni kimwe mu bibatuma bahurumbira kuja kwivuza mu mavuriro y'abikorera utwabo nkuko tubiyagirwa na bamwe mu bagwayi bamwe muri bo birashikaho umuganga basubiza inyuma bivanye n'uko urutonde rwabo yakiragwa amaze gukwira Adelaide Kanyamuneza numwe mu bo byashikiye
nari sinda yakomba kuvaya yanahapuye na vaya ariko narindenze sinatoye nimero ngo ntonde nchashikira ku muganga umuganga
chance bizi nyuma ngugenda ngo jenga abantu nakira ngo nizi nimero mfise ngo umuntu adafise nimero ngahi wanje nta ndasubira nyuma mu munsi cyangenda muri tupe kwifudayo kandi nari merewe nabe
ivyo birashika kandi no kubaganga bikorera utwabo bagasubiza nyuma baje kwisuzumisha bivanye nuko ari benshi kubategerezwa kwakirwa nkuko muganga Ozayinda yegamiye akorera ku bitaro vy'abigenga Saint Joseph avyemeza ikindi nuko abakiriwe bishika muganga ntabumvirize neza bivanye n'igitigiri kinini afise cabo yakira uko kwihuta kwibonekeza mu kunyarutsa kwandika imiti umugwayi ataraheza gusigura ububabare bwiwe nkuko abagwayi batandukanye babitwiganiye Anick Vanessa niyo nzima uyu numwe mu bagwayi
nukuri kuri Prince Eugene naragiye kwivurizaho umuganga uza guheza kuvuga ingwara ugwaye yahejeje kwandikira imiti biratubabaza cyane kuko uje kwivuza petete rashobora kuba yakwandikira imiti dahuye niyo ngwara uri kuramwiganira utari bumubari ati wanyandikira imiti tariyo kuko ntuburi muganga naho akurenganya ubifata uko nyene
kuri ivyo insiguro itangwa na muganga François Niyonzima wo ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge nuko baba bamaze gutahura ibimenyetso vy'ingwara tumenyeshe ko mu gisata c'abakenyezi bibaruka ariho wakunze kwibonekeza ingaruka z'akazi kumurengera atwovuga na cane cane mu gihe habonetse abibaruka benshi babanje gukogwa zimwe mu ngaruka nukononekara kw'inguma bivuye ku mvo zitandukanye hamwe n'inkuku bacura inyuma y'iminsi itatu bakozwe badakurikiranywe neza ahandi nawo bikava ku igikorwa cyo kubaga cyakozwe mu buryo bwihuta bivanye n'ubwinshi bw'abavyeyi babwirizwa gukogwa nk'uko muganga Evariste Nitunga nonoso ibijanye no kuvura ingwara z'abakenyeza bitwiganira uwo muganga kandi asanzwe akorera ku bitaro vya leta hamwe no ku bitaro vy'abigenga Saint Marc aratubwira ingene bishika abaganga muri rusangi bakarengegwa n'akazi
uyu muganga iyo ya bazi umugwayi burya mu masaha nk'abiri yateza kuba yahaciye akajya kuraba ku mugwayi yashoboye kwikangura anesthesia yamuvuye ko kaganira akanamubwira n'ingene operation yagenze ibyo rero turakunda kubura akanya buno nyene kubera ufite abagwayi benshi baba bari kuri program uheza umwe uja kubaga uyu ndukasanga ubwiye guheza ayo ma program yose umwanya warenze ariko imana tugira nuko abagwayi baba bari mu bitaro bafise abandi baganga babakurikirana turabahama tegeko yuko hari uwo babonye ameze nabi baheza bakatubwira
ibikorwa bijanye no kugwiza amavuriro biriko birakogwa mu gihugu cyose nkuko bivugwa na muganga Tade Ndikumana avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruho nyanganda sida avuga ko iyo abagwayi bijukira kwitura amavuriro mato mato ata mirongo miremire yo kwibonekeje ku bitaro bikuru ukugwiza abaganga bahembegwa ku masaha abo bita abavakatere ni nyishu kuri ico kibazo c'ubukene bw'abaganga muganga Marc Nimburanira arongoye ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge amenyesha ko bagerageje kwiyungunganya kugira abagwayi bashobore kwakirwa neza
araho tubone yuko babaye benshi abaganga ntibabe bakwiriye ico gihe turamutse tubibonye hariho abaganga basanzwe bakora twita a temps partiel naho baba bari muhira ico gihe turaheza tukamuhamagara bakaza kugira ngo badufashe kwandanya twakira abagwayi kugira tubatunganirize
tumenyeshe ko bishika abaganga bagafatirwa ibihano mu gihe batubahirije akaranga mutima k'akazi kabo nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvyemeza
ni ngombwa ko umuvuzi cyangwa umuganga yobungabungwa kugira ngo ntasamare mu bijyanye no kuvura abantu aha twovuga nko kuba afise uburyamo bwo kuruhukiramo mu gihe yumva ko amagara yiwe atifashe neza hamwe no kuba afise ico ashira mu nda kugira ngo agumane inkomezi nk'uko bihanurwa n'urunani rw'amazu y'ubuvuzi bwo mu gihugu cy'Ubufaransa oite igisata cha oni citaho iby'akazi ku isi gihanura kugenzura uko abaganga bigenza ku rubuga rwo kuvura ku ruhande rw'abaganga naho mu gihe barengewe n'akazi ni vyiza ko bubibwirana hagati yabo nk'uko oite kibihanura ico baciza kandi nuko abaganga n'abavuzi bageze mu zabukuru bosubirizwa kare kugira umurindi wo kuvura n'ugende wikwega nk'uko runani rw'amazu y'ubuvuzi bwo mu Bufaransa rubihanura n'ubunyere mugenzanje Haisa Liliane ina mahoro adushikirize ikiyago yagiranye na muganga Tade Ndikumana umuvugizi wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida
muganga Tade Ndikumana ndabaramukije
mahoro neza
bivuye kuri uko kwakira abantu benshi umuganga ntashobora kuruha bikagira ingaruka izo ngaruka ni nkizahe mwoba mumaze kumva
uyu muganga rushe ahanini araruhuka mu mategeko agenga ivyo kuvura biratomoye neza yuko iyo yakiri mugwayi amuha umwanya kwiye kugira ngo amusuzume bikurikije nkuko amategeko abigenga bijanye no kuvura
gushika ubu ntangorane ziribonekeza mu tubwire
uretse uko kuntu abene gihugu barindira ari benshi canke kugoresha kajya gakarata ko kwivuriza ko kamwe bitakamu usanga umuntu yasinje ingazi zategekanijwe kugira ngo bamwakire
abasuzumisha imbanyi n'abavyeyi bavuza abana bakiri bato baridoga ko bibagora kuronka abaganga babinonoso yabo bita aba specialiste ivyo onye mu bihinsiguro iyahe
insiguro ngaho nuko abene gihugu benshi bahurumbira aba specialiste kumbe bitari bikenewe hanyuma nabajya babinonoso yese benshi cyane nkuko bigaragara nico gituma dusaba yuko haba kwitura amavuriro dukurikije zijya ngazi
iki ijanye nuko mu bitaro vya leta atabikoresho bihagije ariko age mu mavuriro yabigenga umuntu agasanga umuganga hakorera arafise nkico gikoresho ivyonye mubona ari bisanzwe
nivyo vyarashitse aho usanga uburyo atari bwose mu mavuriro ya leta ariko ibisabwa uye bikoresho bigenda biraboneka
ho bariho igitigiri ntarengwa umuganga adashobora kurenza iyo ariko aravura abantu
mu mategeko ari bitigiri ariko igihambaye nuko atabosubize nyuma umugwayi yitwaje ngo je namaze kuvura abantu nka 20
itabumvirije neza nta nabi yo kwakira abagwayi benshi bashoboka rero
iyo bigiye mu rudandazwa ni bibi mugabo iyo umuntu yakiri abagwayi akarenza kubera yabonye yuko bitwiviro kandi barembye si bibi na buhoro buhoro
muganga Tade Ndikumana muvugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida ndabashimiye
murakoze cyane
Arakoze Haisali Liane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo incuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika Gwaruka ni murambigwe muganga Anita Munyana ahejeje gushika muri studio zacu aka na kajyo kanyu ko kumubaza ibazazanira kubijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera kubuvuzi tugeze mu gace mbaza ndakwishura
bigenda gute ngo umuntu agiye kwa muganga bakati abanza ko kabona aravuwe ararenganye
byashobora gushika yuko umugwayi yashitse ubwa mbere atashika yakigwa bakamucako kuko ushobora gusanga muganga yaraye arajije amagwayi bandi canke yarabatumye ibipimo vyihuta bikenewe yuko bazanye inyishu n'ingogana n'ingoga rero iyo bishitse uko onye abagwayi baheze babitahure na cane cane iyo muganga basiguriye ntibavyakire nabi kandi nikindi urashobora gushika ubwa mbere hama ubwa kabiri canke ubwa gatatu hagashika uwundi arembye cane gose bisabwa yuko umuganga yirukani n'ingogana n'ingoga kumwitaho kugira amufashe ngo arokore ubuzima bwiwe
mbaza ndakwishura
taho bishika abaje kwivuza bagataha bativujije kubera ubwinshi bw'abantu
birashobora gushika kuko akarere twotanga niho gusanga mu mavuriro hari umuganga umwe hama ugasanga abari waza kuvura akabazwa n'amabanga y'iyo vuriro eka n'ibindi bitandukanye bijanye nuko ivuriro rigenda neza cyangwa ugasanga bamutumiye mu manama akomeye kugira bafate ingingo zibereye zifasha abene gihugu ugasanga rero aragiye babaforoma ugasanga nabo ntibashobora kwakira bose cyangwa ugasanga barengewe
Gwaruka n'ubunyane muganga Anita Munyana arashishikara kubaha isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nkaburi gitanda kandi bitanda bihari bavyagenze gute
nkuko mubizi kwa muganga uburaro buratandukanye ha uburaro usanga bashaka kuryamamwo ari batatu canke bane nubundi buraro aho umuntu wese yirarana kandi mukamenya yuko ivyo byose biva ku giciro nkuwo onye ashoboye kuri icumba ciwe wenyine nuko n'igiciro c'icumba kiba kizimvye rero abona ko abishoboye arashobora guhitamo akavuga ati jewe nshaka icumba canje kuko ku buryo bwanje ndavyipfuza uko
mbaza ndakwishura
ushobora kwihenda ugatanga imiti itavuriyo ngwara bivanye n'ukuntu waba wihenze kandi warushe kubera wakoze ubuzi bwishi
ego byashobora gushika yuko umuganga ashobora kuba yarushe kuko yaremerewe n'akazi yiriwemo ugasanga ari henze ariko bishika gake
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Mbega muganga ndaho baze ahaje umuntu agiye kwipimisha ugashye umwandikira imiti ibipimo tarabifata uwo mwandikira imiti iyo
arashobora kumwandikira imiti kugira bwa mbere agabanura ububabare yababufise hama kamutuma ibipimo kandi ivyo bipimo akabona yuko ashobora kumuzanira nigona nigoga ari uwo umunsi nyene canke umusukurikira hama gaheza akamenya umutubere vy'ukuri kuri iyo ngwara afise yisunze kunyisho y'ibipimo yamutumye
mbaza ndakwishura
Bega iyo bishitse ga muganga umuntu akakwitura ukamwandikira umuti ukare ategekanijwe bihano bimeze gute kugira ngo ukurikirane
Ariho ugwego rw'abaganga gwashizeho kandi rukurikiza amategeko iyo bishitse umugwayi akabitura baraheza bakaja hamwe bakiga ico kibazo bagasunzuma mu mpande zose kugira barabe by'ukuri wagiye mu makosa hama bikenewe ari guhana ari guhanurana ari gufata izindi ngingo akaba ari uburyo bakoresha kugira bagume bamenyesha abaganga inyifato ibereye cancane ku kye kwa kila bagwai neza
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu Jambo abanywani bacu atashatse kwivuga izina afite imyaka 30 avuga ko ari buyengero akabaza igituma bora bishika akisoba ko ajyamye kandi atanzoga abayanyoye buganga Anita Munyana duhere nyishyu munywani
usoba kuko ni ingwara ugendana kuko ku myaka 30 ucisoba ko mu gitanda biba ari ingwara umwana rengeje imyaka 3 agisoba mu gitanda abavyeyi bakwiye bwa mbere kugira inguvu kugira bamufashe ntaheze ngo bisazemo musano nta mwana arenze imyaka 3 acisoba ko mu gitanda ico no guhanura nuko abaganga ukabiba yagira kuko hari imiti bashobora kuguha ishobora kugufasha iyo miti rero igasaba nuko umuntu yo gukurikirana hafi na hafi barabe yuko byukurikira kora nkuko bigenewe
Kwa musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo arukaru tangi isiguro ku myibutse y'abasokuru none musuvuga uti ihori hori ihonye umujyango bikubwiye iki
tugerageje kuraba iki gihe nk'umuntu agukoreye nabi hanyuma nawo gacumwishyura nabi nukuvuga yuko ari ya hori hori ihonye umujyango byaba byiza yuko akugiriye nabi nawo ucumwishyura nk'ineza
bikubwiye iki
Ihori hori ihonye umujyango no kuvuga ngo ntihagire umuntu numwe agukoreye ikosa niwitwaze ngo ngira ndamuhanisha canke ngo ndamuhane gerageza rero twishuramwe kurekuriranira
bikubwiye iki
nk'umuntu agiriye nabe hama nawe kamugiriye nabe ni kuvuga bose bagiye baragiranira ashobora gusanga nk'umujyango wose waheze kubera umwe yihoye uwundi akihora uwundi ugasanga bose bashobora no gupfa bose kubera ryaho rero ryavuye ku muntu umwe gusa
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera ku buvuzi. Nshimiye Haisal Liliane inamahoro yafashije gutorokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 993 90. Alain Yves Irankunda ni je mwari kumwe kuri micro. Ndabifurije amahoro n'urukundo ahiwanyu.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu